bahamagaye bakubone sheri utangize soni na mama nguyu na tata yaje babonewe nyenyeri yanje
Meriana shaka kujani wanje sheri tubane ndale nawe that's my joy my sweetie baby
urubavu rwanje Meriana Meriana
yeteri no shuti yanje
na undi ngunda
ichaye mumutima wanje
ino Meriana
yeteri no shuti yanje
na undi ngunda
ino maraso yanje
ino Meriana
yeteri no shuti yanje
na undi ngunda
ino maraso yanje
Waduza ibyumba munana wijare ushatse ndagukunda sheri ubunza kujyana tubane for the rest of my life kegeri no wanje mubyo nkunda niwe sheri my darling numutima wanje urarara kwawe Biranze masota tu
Magala love you Shaka tubane Sheri I love you Maria shuti yanje
Umeriana
Yekeri no shuti yanje
Na undi ngunda
Ichaye mumutima wanje
Bino Meriana
Yekeri no shuti yanje
Na undi ngunda
Bino mumaraso yanje
I love you Ni wowe nkunda yo mpamvu nze hano uyu munsi Nabagenzi banja mwe na bene data Bahamagaye bakubone sheri Utangize soni Na mama nguyu Na data yaje Babonewe nyenyeri yanje
Meriana Shaka kujani wanje Sheri tubane Dale nawe That's my joy My sweetie baby Urubavu rwanje Meriana
Meriana
Yekeri no shuti yanje